Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 98.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104.3. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Ngeje Nya Mukankusi ndabashuhuje aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu ni mukanya na makuru y'ibanyu mu ntara.
Basaba yuko natwe badukura ngaha bakatwereka aho twubaka ukareka kuguma ngaha abana dusikana abandi dusikana tukaronka natwe twubaka umwese akaronka hiyiwe.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zirenga 300 zimaze igihe ziba mu nkambi ya gateganyo ni imurongwe muri ntara ya Fizi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifuza gutuzwa zikabona nazo aho ziba. Iyo rero ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya. Turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloys Bigirimana.
Abasirikare bashika 11 b'igihugu cya Chad barishwe mu gitero cegekwa ku muhari w'iterabwoba Boko Haram ku kiyaga Chad nkuko byashikirijwe n'abategetsi ku munsi w'Imana. Umutegetsi muri ako karere yashikirije ko mu basirikare bafuye barimwo 3 b'intwazangabo za Chad kandi ko n'abarwanyi 2,600 ba Boko Haram bishwe muri iyo mirwano yabereye ahitwa Chukutalia inyuma y'aho abasirikare bafatiye inka abo barwanyi barivye. Kuva mu mwaka w'2018 umuhari Boko Haram umaze kugaba ibitero 9 muri Chad ariko uwo muhari wahavuye unatandukira uragaba ibitero hanze mu gihugu cya Nigeria inyuma y'agahengwe watanze mu mwaka uheze. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi muri Mauritania Mohamed Ould Ghazouani yaratahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uko byashikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora ku munsi w'Imana. Kandida w'umugambwe UPR yahoze kandi ari n'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihugu cya Mauritania Ghazouani w'imyaka 62 yaronse amajwi 51.1% nk'uko byashikirijwe n'iyo komisiyo y'amatora. Perezida Mohamed Ould Abdel Aziz agiye gushikiriza ubutegetsi mu gihe ibiringo bibiri by'imyaka 5 yemerewe n'amategeko byarangiye. Amatora yo ku munsi wa 6 yabonywe nk'amatora ya mbere ya demokarasi agiye gutuma haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro muri ico gihugu ca Mauritania. Perezida wa Leta Zunze za Amerika avuga ko ata mugambi wo gutera intambara muri Irani kandi ko yiteguye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu atagisabwe, ariko yemeza ko ico gihugu kitazigera cemererwa ibirwanisho vya nuclear. Iryo Perezida Trump yabishikirije inyuma yaho ku munsi wa 6 ashikirije ko ategekanya gutangaza ibindi bihano ruhasha ku gihugu ca Irani, ariko ntiyatomoye ubwoko bw'ivyo bihano. Yashikirije ko ibihano bizokurwa kuri Irani gihe ico gihugu kizogaragara ko gitanga umwimbu kandi congeye gutera imbere. Umuhanuzi mu bijanye n'umutekano mu gihugu cya Amerika John Bolton yavuze ko ibihano byafatiwe Irani biriko biragira ingaruka mbi ku butunzi bw'ico gihugu. Imvugo ya Trump yatanguye gucureha ku munsi wa 6 inyuma yaho hari haheze indwi hari uguterana amajambo hagati ya Amerika na Irani ahari ubwoba yuko ibyo bihugu bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare. Amakuru kuri Amerika kandi ndongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un yararonse ikete rivuye kuri Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kandi aranahimbarwa n'ibiri muri iyo kete. Ikinyamakuru cya Leta muri Korea ya Ruguru KCNA cyashikirije ko Kim inyuma yo gusoma iyo kete yagize ati ndakunda umwete n'ubwira bwa Trump. Mushikiri anganji ajijwi migendera ni Amerika na adi makungu nawe Mike Pompeo yaremeje ayo makuru asigura ko leta yiwe yiteze ko ari Keter izotuma ibiganiro byahagaze hagati ya Amerika na Korea ya ruguru ku bijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda bya nuclear byongera gutangura mu ntango zo muri kuno kwezi kwa gatandatu. President Trump nawe yari yaratangaje ko yaronse Keter ryiza rya Kim Jong-un ryamweretse ko afitaniye ubucuti bwite kandi bwiza na Kim. Ibiganiro byo gusaba Korea ya ruguru guhagarika guhingura ibigwanisho ruhonyanganda bya nuclear byahagaze atamasezerano abonetse mu kwezi kwa kabiri.
Aloyizi Bigirimana nakoze kuri aya makuru. Nshuti rero mbibutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19, metero 22, ku mugoroba metero 25 na metero 31 na metero 41 mu gitondo. Mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu mugiye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho urukiko rw'ubujurire rw'igihugu kuri uyu wa mbere rwaburanishije abagabo bane ubutabera bukurikiranyeho gucuruza amahembe y'inzovu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Abaregwa batatu barahakana ibyaha, mu gihe umwe muri bo yemera icyaha akanagisabira imbabazi. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusuri Kigali mu Rwanda aduhe ibindi kuri inkuru.
Aba bagabo bose uko ari bane bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba mu turere dutandukanye, barangajwe imbere na Bwana Vincent Sengiyumva mu karere ka Ngoma. Bose uko ari bane bagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire bambaye imyenda isanzwe kandi buri umwe yunganiwe mu mategeko. Ubutabera bw'u Rwanda bubakurikiranyeho ibyaha byo kwica, gukomeretsa inzovu ndetse no kugurisha amahembe yazo mu buryo bunyuranije n'amategeko. Icyakora ku rwego rwa mbere, urukiko rukuru rugereko rwa Rwamagana mu Burasirazuba bw'u Rwanda rwari rwagize abere abaregwa nyuma yo gusanga nta tegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cyo gucuruza amahembe y'inzovu. Ubushinjacyaha butanga ibimenyetso birimo urubanza rwaciwe ku byaha bifitanye isano n'ibyo rurega aba bagabo bane, bugasaba ko urukiko rw'ubujurire rwabishingiraho ruhamye ibyaha baregwa. Ni ikimenyetso abunganira abaregwa basanga kitashingirwaho, kuko baba baregwa n'ababunganira batakibonye ngo babashe kukireguraho. Abunganira baregwa kandi barakomeza kuvuga ko ubushinjacyaha bwafashe iya mbere mu kujurira butagaragaza icyo bunenga imikirize y'urubanza ku rwego rwa mbere. Bashingiye ku mabwiriza agenga ibicuruzwa, bagakomeza kwibaza niba amahembe y'inzovu ari ibicuruzwa, kuko basobanura ko ibicuruzwa ari ibintu byose bikoreshwa n'abantu mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubushinjacyaha buvuga ko ku rwego rwa mbere Nsengiyumva, umwe mu baregwa, yemeraga icyaha akavuga nabo bagikoranye, none ngo ubu aracyemera by'igice. Burabarega ko ari ibyaha batangiye gukora hagati y'imyaka 2012 2015. Ubushinjacyaha buvuga ko muri icyo gihe abaregwa bambukaga muri Tanzania bakica inzovu, barangiza bakazikuraho amahembe bakaza kuyacuruza mu Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Abunganira abaregwa bakavuga ko kugira ngo amahembe y'inzovu aboneke bitasaba kubanza kuzica. Baravuga ko ibivugwa n'ubushinjacyaha bibumbatiye ugushidikanya gukomeye, kuko butagaragaza umubare w'inzovu zishwe n'aho ziciwe. Bwana Sengiyumva Vincent yemera urukiko rw'ubujurire ko yafatiwe mu murenge wa Nyamugari mu karere ka Kirehe mu Burasirazuba bw'u Rwanda afite amahembe y'inzovu. Arashinja uwo bareganwa Bwana Egide Vunumwami ko yari amubereye shebuja amukorera mu kazi ko gucuruza amahembe y'inzovu. Vunumwami bavuga ko yafashe amahembe y'inzovu akayabikira Nsengiyumva mu gihe kingana n'umwaka atazi ibyo ari byo. Avuga ko n'igihe Nsengiyumva yaje kuyatora atari ari mu rugo, yari yagiye gusenga, uretse kuba yarumvise ko yatawe muri yombi azira amahembe y'inzovu. N'amahembe ubushinjacyaha buvuga ko apima ibiro 13 ngo yarafatiriwe afatanwa Nsengiyumva yakuye kwa Vunumwami. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko bari basanzwe bakora ubucuruzi bwibasira inyamaswa z'inzovu muri Tanzania, kuko ngo hari n'ikindi gihe bacuruje ibiro 10 by'amahembe y'inzovu bagakuramo 1,500 by'amafaranga. Abanyamategeko ariko bakikoma ubushinjacyaha ko mu kirego cyabwo cy'ubujurire bwagihinduriye inyito bafatiye ku miterere y'ikirego ku rwego rwa mbere. Baravuga ko bwa mbere baregwaga gucuruza amahembe y'inzovu gusa bitemewe n'amategeko, none buragerekaho kuzica no kuzikomeretsa. bakibutsa umucamanza mu rukiko rw'ubujurire kuwo mu rukiko rukuru ajya gufata umwanzuro ashingiye ku kuba nta tegeko ryahana gucuruza amahembe y'inzovu. Bakavuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza umubare w'imirambo y'inzovu ziciwe muri Tanzania, kuko binashoboka ko ayo mahembe nabo bayahawe n'abandi bantu, cyane kumwe mu baregwa avuga ko yayahawe n'abahigi. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko bamwe mu bavugwa mu kirego bakoranaga n'abaregwa muri ubu bucuruzi, ariko hakanumvikanamo ugushidikanya. Nicyo kimwe no kuri Bwana Silas Semasaka na Alphonse Karambizi bari mu kirego. Nabo buravuga ko habuze ibimenyetso simusiga bibahamye ibyaha ku rwego rwa mbere. Abunganira baregwa bagasaba ko igihe ubushinjacyaha butanyuzwe n'imitirize y'urubanza rwo ku rwego rwa mbere kandi bugahitamo kujurira bwagombye kugaragaza ibimenyetso bidashidikanya. Bagasaba urukiko rw'ubujurire ko rwakurikiza iby'amategeko ateganya ugushidikanya k'umushinjacyaha kukazarengera baregwa. Nicyo kimwe n'abandi baregwa batatu muri bane basaba kurenganurwa bakagirwa bere ku byaha bakurikiranyweho. Ni mu gihe Bwana Nsengiyumva we yemera icyaha gisabira imbabazi. Amategeko y'u Rwanda avuga ko umuntu wese ushimuta, ucuruza, ukomeza cyangwa wica ingagi cyangwa se izindi nyamaswa zirengerwa ziriho zicika ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugeza ku myaka 10 n'ihazabu y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 5. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire nyuma yo kumva impande zombi yavuze ko azasoma urubanza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Eh, bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Urakoze cyane Eric kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda aho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ivuga ko nubwo igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri hejuru ku rwego rw'igihugu, ariko ngo hakiri byinshi byo gukora. Iyi komisiyo ivuga ko akarere ka Nyabihu kari mudufite abaturage bakibona mu ndorerwamo y'amoko, ndetse n'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri hasi cyane. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana akomeza inkuru.
Ubwo hasozwaga amahugurwa y'ubwiyunge n'isanamitima yatanzwe n'urubyiruko rw'itorero Pentecote mu Rwanda rwiga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu bayitabiriye barishimira ko hari icyo amahugurwa basigiye kizahindura imibereho n'imibanire yabo n'abandi.
Nyine nabyumvaga hirya nkumva ngo hari umuryango w'isanamitima uhuza Abahutu n'Abatutsi kugira ngo biyunge, nje ntabwo nari nakabyumva. Ariko amahugurwa amaze kuyabona, amahugurwa ya mbere meza kuko yanyubatse, aricyo yanyigishije. Mu itorero ryacu twe nta kibazo kirimo kuko amakorali tubana n'abaririmbyi twese turavanze, Abahutu n'Abatutsi barimo.
Bo aho dusengera buriya tusome Bibiliya, ariko kwinjirayo neza mu byitwa ubumwe n'ubwiyunge usanga byari gake.
Aba baturage ariko bavuga ko abenshi mu batuye mu karere ka Nyabihu bagaragaza ibikomere bituruka ku mateka yihariye yakaranze.
Numvise ibikomere bigihari, ni ukuvuga ngo ari muri Jenoside ababuze ababo, ibikomere baracyabifite. Kandi intambara y'abacengezi y'97 nayo yateje ibikomere kuko abantu babuzemo aba bakumva ko ari Abatutsi babishe, abandi ko ari abacengezi.
Ibikomere birahari kubera ko aka gace habaye ikibazo cya Jenoside yaragerezwa ku Bagogwe. Urumva harimo ibikomere ku bakirisito bamwe n'aba kandi nabo hari ikibazo cy'intambara z'98 nabo habayemo ikibazo cy'abantu bapfuye benshi, ko hari igihe abaturage wumva bashaka kuvuga ko bije gusa na Jenoside. Ariko twasobanuriwe kabira byo muri 98 ko ari ingaruka za Jenoside zabaye ku bantu, kubera ko nk'abacengezi bazaga umusirikari yaza ntamenye umucengezi n'umuturage. Dusobanukirwa kurusha none twumva araho tuvuye naho tugeze, dufata umwanzuro kuje dusobanurira abakristo bacu.
Ubuyobozi bw'itorero Pentecote mu Rwanda bwatanze amahugurwa ku isanamitima, buvuga ko nubwo aka karere kabayemo amateka asharira arimo kuba ariho hageragereje Jenoside, ndetse na nyuma y'uko ihagarikwa kagashigishwa n'intambara y'abacengezi mu myaka ya 97 na 98, ariko umuvugizi mukuru ADPR Ephrem Karuranga ahamya ko umusaruro uva muri aya mahugurwa utanga icyizere.
Uyu munsi rero umusaruro hari kubera yuko tubikora hirya no hino fasha abanyarwanda, ariko cyane cyane cyo twishimira nuko umusaruro ukomeye cyane nuko bikorwa n'urushyiruko. Ubwo n'u Rwanda rwejo kandi urushyiruko rukabibwira abakuru. Ubwo rero dufite umusaruro twiringira ko ejo nta kindi kizaba, u Rwanda rwejo ruzaba rwiza kurushaho kuko bikorwa cyane n'urushyiruko ubwabo barubaka ababyeyi babo, ariko nabo barubaka ejo habo heza.
Ubumwe n'ubwiyunge buhagaze ku ijanisha rya 92 n'ibice 5 nk'uko ibipimo bya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bibyerekana. Cyakora bwanarenzaho Giovanni ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge mu ntara y'uburengerazuba avuga ko akarere ka Nyabihu kagifite ibipimo biri hasi.
Abakire mu ndorerwamo y'amoko ku rwego rw'igihugu byagaragaye ko ari 27 n'ibice 9 mu gihe muri Nyabihu bari 43%. Ubwo bibigereranyije na 27 n'ibice 9 ku rwego rw'igihugu bivuze ko Nyabihu iri hejuru y'ikigereranyo cyo ku rwego rw'igihugu. Hanyuma abakigaragaza ingengabitekerezo ya Jenoside ku rwego rw'igihugu ni 25.18 igihe muri Nyabihu ari 34.2%. Ubwo nabwo igipimo kiri hejuru, ariko iyo dukoze mu wayeni ibindi bipimo byose tugenda tubara n'uburyo abanyarwanda babona ubumwe bw'abanyarwanda, tubona ko igipimo cy'ubumwe rwumye ku rwego rw'igihugu ari 92.5%. Bivuze ko ni byiza, ariko dufite byinshi tugomba gukora kugira ngo tugere aheza kurushaho.
Abahuguwe basaba ko amahugurwa nk'aya yajya atangwa mu byiciro binyuranye bahereye mu mashuri, ariko n'abandi bose akazabageraho. Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge isaba bakoze ibyaha bya Jenoside gutera intambwe bagasaba imbabazi kandi bikajyana no kwica icyiru byerekana neza ko umuntu yahindutse. Komisiyo kandi ivuga ko gutanga imbabazi nabyo ari ngombwa, kuko bitabohora uwahemutse gusa, ahubwo binabohora n'uwahemukiwe. Aya mahugurwa yanitabiriwe n'abanyeshuri bahagarariye abagera ku 90% babarizwa muri Nyabihu. Abayitabiriye muri rusange bakaba bitezweho gutanga umusanzu wo kwigisha bagenzi babo aho bazabasanga. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu tuyakomeze tubagezaho inkuru. Inteko ishinga amategeko y'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC isabira ibihano umunyamabanga mukuru w'uwo muryango kubera kunyereza amafaranga hafi miliyoni 3 z'amadolari y'Amanyamerika. Uwo usabirwa ibihano na ambasaderi Libera Mfumukeko arabihakana, akavuga ko ayo mafaranga yakoreshejwe mu mishinga ya EAC. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Pierre Caven, iyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Mu nama yabo yabaye kundwi heze, inama nshinga amateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EALA yemeje ko ari amafaranga $2,200,000 y'amadolari y'Amerika yanyurujwe mu kigega cy'uwo muryango. Abagenzuzi b'ubutunzi babwiye abashinga amateka ko yagera ku $2,200,000 yaguzwe ibintu bitigeze byinjira mu bubiko kandi bitanagaragara neza inzira byaguzwemo. Ayagera ku $1,000,000 w'amadolari nayo abashinga amateka bavuze ko ataboneka icyo yakoze, bakemeza ko yanyurujwe. Abashinga amateka basabira ibihano umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko, kuko atashoboye gucungera neza amatungo y'uwo muryango. Iyo raporo yerekana ko hari n'ubundi bunyonyezi hamwe n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'uwo muryango, kutubahiriza amategeko agenga itangwa ry'amasoko no guhonyanga amategeko agenga itangwa ry'akazi. Iyo raporo niyo gushika mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Umunyamabanga mukuru wa EAC ambasaderi Libera Mfumukeko arahakana ibiri muri iyo raporo, avuga ko ataburyo bwanyururwe canke ngo bukoreshwe nabi. Mu itangazo yashize ahabona Mfumukeko avuga ko iyo raporo ari ya kera, kandi ko iyo mu mwaka uheze w'2018 yari yerekanye ko ubwo bunyonyezi atabuhari. Muri ico cegeranyo gise ico gutanga umuco, Mfumukeko yemeza ko umuryango arongoye watumye ko umuhinga mu kugenzura ingene buryo bwakoreshejwe. Mfumukeko ati uwo muhinga nta kosa na rimwe yatoye mu vyerekeye amategeko agenga gutanga amasoko n'ingene amafaranga yarishwe. Atanga akarorero ku modokari zitandatu zaguzwe amadolari arenga gato $2,236 zahawe ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango ku mugambi w'ubumwe bwa Buraya. Akandi karoriro gatangwa n'uwo mutegetsi aturuka mu Burundi n'amafaranga arenga gato $356,000 y'amadolari y'Amerika yatanzwe n'ubumwe bwa Afrika mu kugwanya indwara zifata ibitungwa mu karere kose mu mwaka w'2016. Ayo hamwe n'ayandi yakoreshejwe mu bindi nk'indero, amagara y'abantu, umutekano n'agateka kazi na muntu, umunyamabanga mukuru wa EAC atangazwa n'ingene yashizwe mu yanyurujwe canke yakoreshejwe nabi. Mu gihe abashinga amateka bagirije uwo munyamabanga mukuru wa EAC ko adacungera neza amatungo ya EAC, ambasaderi Libera Mfumukeko we wabona ko nyabuna yarakwiye gushimirwa, kuko yagaruje mu kigega amafaranga yahora agenda mu bintu bidasobanutse, cyane cyane ingendo zitandukanye. uretse ingendo zahagaritswe kubera zidakenewe mvumukeko avuga ko nikiringo abaja muri zo ngendo bahora bamara canke igitigiri cabagenda vyagabanijwe ku rugero rushimishije aho EAC ivuga ko hari yarenga imiliyoni zitatu n'igice y'amadolari ya Amerika yagarujwe mu kiringo c'imyaka ibiri ya mbere uwo murundi ashikiri uburongozi bwa EAC mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Bitegekanijwe ko icegeranyo c'iyo nama nshikiranganji gihabwa inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC iyo niyo ishobora gufata ingingo ko abagirizwa ubunyonyezi bahanwa canke ko bashimirwa kuko bakoze neza. Uwo muryango uheruka no gutora amafaranga uzokoresha muri uyu mwaka uzotangura itariki imeze ukwezi kw'indwi kuno mwaka gushika nk'ubu mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ayo nayo angana n'imiliyoni ijana na cumi na kimwe y'amadolari ya Amerika, yiyongereye ko gato kuyo ku mwaka uheze kuko yari miliyoni ijana na cumi y'amadolari ya Amerika. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Dukomereza ibiganiro byacu noneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi zirenga 300 zari zimaze igihe kigera ku mwaka ziri mu nkambi z'agateganyo kuri ubu zimaze ibyumweru bibiri mu bihangare byo mu nkambi ya Murongwe mu ntara ya Fizi, ni muri Kivu, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iri muri teritwari ya Fizi. Zisaba HCR kuzubakira zikabona aho ziba. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo aduha inkuru irambuye.
Mu byukuri ubuzima twari tubayemo mu kavimbira bwari ubuzima bubi cyane kuko twajya rimwe ku munsi, ariko tugeze ngaha baradufunguriye, bongeye baduhaye injya tuzomara iminsi turiko turajya, kandi icyo tubonye ngaha tugiye kuza turajya kabiri ku munsi canke na gatatu ku wuzo babifise. Kandi hariya ntabwo twari dufise umwanya wo kwidegembya, ariko ngaha turabona ko dufise ubwisanzure. Nico tubona hakuru itandukaniro riri hagati yo mu kavimbira rano ngaha imurongo. Iby'imibereho twavuga ko nubundi tubona ko atacahindutse, kuko hariya twari mu bihangare, abadamu bacu bari mu gihangare c'iwabo mu kizuti c'iwabo, n'abagabo tukaba tuba mu nzu y'iwacu, no ngaha tukaba duhitiye muri uko nyene. Tukaba tubona rero ku by'imibereho bizohava bituma nka benshi ndukana n'imiryango yabo bivanye no n'abadamu, kuko atanzo zihari zo kubanamo nka benshi nk'ababanye usanga biriko ari induru. Kosaba senere na hasere ko boturosa n'ingoga amaparisera tukubaka nk'abandi, kugira ngo kumbure ingo zacu ntizibandanye zibomoka, kuko nk'abakeneye kubonana kurangura amabanga y'abubatse n'abadamu babo birabagora cyane kubera baba bari mu ihangare bisaba ko baja mu ishyamba. Hari igihe rero nk'umudamu yabimusigurira agaca avuga ati yamarasije wahubwo nibyo wawe wagiye gukwega mu ishyamba n'abandi bagabo.
Jewe icyo nari niteze, ariko si jewe gusa, n'abandi bose twabanye mu kavimbira, kuko twabuye mu kavimbira babitwemereye. Twe icyo twari twiteze, twe twiteze ko dushika ngaha bakaduha ubwo bukaratesimu tugasoma nk'abandi. Twebwe tureze abana benshi, ukuvuga utwo kurya baduhaye ntabwo dushobora kudukwira ngo tugeze nko mu kindi gihe bataduhe nk'amakata dusome nk'abandi. Ikindi nacyo rero turiko turasaba si kindi, turasaba yuko natwe bodukura ngaha bakatwereka aho twubaka, ukareka kuguma ngaha abana dusikana, abandi dusikana, tukaronka natwe twa kumwese akaronka hiwe. Nyine nacyo dusaba sikindi, nta dukwi baduhaye hanaho babiduhaye tubikereranwa ho nyene, nituronka ukuntu tugaburira abana, tugasaba nuko abana tubashyira ku mashuri.
Hamwe hamwe hari igihe uvuga ukagenda ngo ugiye ahantu ugaca usanga nk'utuntu twawe badukoranzemo, ukayoberwa gatwaye wagira ngo uravuga induru zikarerema. Kandi ingorane zo mu gihangano abantu ntibahuza kubera bama basakuza bavugana ibintu bibi bibi kubera batsitsitanye, ntibigera bahuza kubera bicaranyeko. Izo ngorane ziri hano mu gihangare, akantu mu kanya umwe arakwetse uwundi arakwetse induru zikamanwa.
Inyishu yohaba nuko botugirira neza nk'abaduserukira, bakagerageza kudushikiriza nk'iparasera, akavuga ati uyu n'umugore n'umugabo babe mu iparasera yabo bubakira abana, bahurize icyumviro hamwe bari kumwe n'abana babo, babone kubatorera ingero bari mu nzu yabo, kuko nk'aha ntanderi heza ngo iboneke kubera hakumara uruza n'urubuza, nta cyiyumviro cy'ukuri kihaba hagati y'umugore n'umugabo.
Ubuzima zuye nayo niteze ngaye murongo baduhuye imange bavuga yuko tuyitira mu mazu, none tugisirika twasikiye mu mahangare, kandi ariyo twari dusanzwe turimwe n'ahandi. Nukuri amahangare yadusesereje kuvuga nka jewe umwaka wose ugomba guhera ndi mu mahanga ari umudamu ntitubonana ngirazwa bagiye ngo tubonane umudamu wanze yahindutse suki none batse kuturunda gaturi impene cyane nukuri kintu twasaba bo tugirira n'ingoga byanka bikunda bakaturonderera ibibanza duhitiramwe apana kudugumiza mu mahanga ari kwa mahanga ari yadusesereje imisi ni myisi
ntamba nyine nuko nyene uraze ko mu mama n'umu papa wiwe babiranye kugira ngo barangorane ibikenewe ariko ntibitegeza kuba niyo mwinyabije hariya mu bwogero musungusunga kasanga muri mu bwogero emwe biba bikomeye cyane hecyo mbona bo dufashe nuko bo duha amaparaselaci batwemeye tukiyubake ko turafise tushari bato turafise ngufu zo kwiyubakira
Dadishwi di America Washington DC dukomereza noneho mu nkambi ya Murongwe tuvuye aho muri Kongo zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi zifite ikibazo gikomeye cy'inkwi rishira hamwe rezidezo rikaba risaba izo mpunzi gukoresha amashyiga cyangwa se kubaka amaziko akoresha inkwi nkeya umunyamakuru w'ijwi ry'America James Jovin yaganiriye n'izo mpunzi ateguriye inkuru
Kibazo cy'inkwi none cyifashe gute?
Reka hanahwere baziyo tuzikuye. Aha twagiye ngira ngo inkoko zikibika.
Ko mumaze yo nk'amasanga?
Twavuye mu hiracyo minimba.
Ubu niyo mukivaye.
Eh,
Ntizimara n'indwi?
Yozo mara indwi zi. Busha to ntibusha. Ntabwo ibumara.
Nubwo rero muca mwirirwa mu nkwi buri munsi.
Oya, uraruhuka wohera. Wopfiye inyuma y'ibihugu ugasubirayo. Aha nk'umuntu arosubirayo mu ndwi itangura nyene yarayo busa.
Numbaye yo mu kuzikura hari ibibazo byinshi byinshi
aba. Cyangwa nyene ngaha twafenye dufite uya masura bye naburagwayo. Ego nyene.
Arabana babafatira iyo inyuma
y'inkambi. Barabafatanye ne beshi kweri barapfa imbaketse inyuma y'inkambi bagiye gusenya. Aramatse guhera abantu beshi kweri umuntu agiye nyene abona karutse n'ingorane.
Kuduhimiriza yuko twokora amaziko baraje kuduhimiriza. Ariko natwe turaraba ati noneho gukora amaziko kandi ducana hanze ni kuvuga ego baraje kuduhimiriza yuko twokora ayo maziko akwiriye gucana inkwi nkeya twaragerageje kuba twoyakora ariko tuyakoze nuko kumbure ego nk'ubu muci biroroshe kuko imvura itagwa ariko turiko turacana ducanye hanze mu gihe kandi imvura ishobora kugwa na nyamaziko ya kijambere tuyakoze turasanga nyene Imvura yagwika yonona nibaze yuko natwe ko bodushikira kumbure bakadufata mu nda tukaronka igikoni ko bamwe bamwe yego twese harimo abishowe bashobora no kubyiyubakira ariko bamwe bamwe hariho abatabishobora
ndita mu ishyamba arabaza baramugaye atagatundi bagwaye umutima twasabye gushyira mu ridufasha udukwi kandi urabona bose nabo kandi urumva nabo ntakundi nuko tubona nuko ari kugwa abana babyagwa nabo twabyaye bagenda mu ishyamba bakabagirira nk'imfura mbi bidashoboka
turasaba ko badufashije imbabura baduha n'amakara yo kubicanamo
iyo nyuma y'inkambi hari amahoro iyo mugenda kuzikura
nyine hadako tudusenya twafiye amazi tuvuga ati niwe twabatumva imyanki mu bitugu Iyo dusenya nyine amasari hejuru
Kena nawe wasaba amashyirahamwe
turasaba nyine basha amashyirahamwe badufashije
kugira umuntu araba yuko yoteka akaguma muhira kugira ngo azari kinga impanura no kuri baragwa y'abantu yego bamwe baragenda ukazona baje bariruka bamwe bagakomereka bakajya no kwa muganga bari bagiye gusenya bakaca bagaruka baza bariruka kubera inkwi kweri ndakubwira ikibazo cy'inkwi hanini abantu kweri oya
ikibazo cy'inkwi ntiyatari inzira zombi abantu cyane zipfa kure tugiye turagira amasanga nyuma abantu b'abamama bakobwa bakabakwa ubwo ziba ziva kuri inkwi zitabonekana hafi y'ikambi niyo zije usanga umunsi wose uraheze abana badafunguye cyane n'abandi bandi uburyo bashobora ku indyo z'umutaga bashobora kuzifata mu ijoro gusa k'umutaga ntibafungure bagiriye inkwi ziva kure
tugacariza inkwi nyinshi kandi ubushaza nabwo budasha inkwi rero zigaca zitugora cyane kubera budasha hari aho ubwo bushaza bumaze kudasha tubukura kuko nyine budahe gaca bipfa kugiko nyine kukubera tanki dufise twe batwigishije yuko dushyiramo urukwi rumwe ubwo rukwi rumwe rero nirondereza nyine twakoze nyine hanyuma tugakoresha urukwi rumwe nyene ubwo rukwi rumwe mugabo kubera dusanzwe nyene duteka ubushaza budasha cha bisaba yuko haca agende nk'inyishi hagiye nk'inyishi bigaca bisaba nyene yuko agende nk'inyishi cyane kukubera nyene ubwo bushaza buba budasha
none nikiye musaba amashyira hamwe abafasha
eh twasaba nyene yuko bo dufashe nyene bo duhereza aba bantu hanyene nk'imbabura bakarabe nyene bo za baradufasha nyene ku bintu bijanye n'ubukara kugira umuntu hari nk'ubu hatwege hari mwabusanga bagwaye asima amaso umutima kwikorera n'irya misi yomaze ntabakiyimaze cyacyo sanga rero ni ngorane
icyo kiganiro n'impunzi zo mu nkambi ya Mutenderi impunzi z'Abarundi nicyo gishorejeho ibiganiro byacu mwakoze mwese kudutega amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Ari Santos na Macbere Yabaro kuri mikoro yari Eugenia Mukankusi mbararikire rero ibindi biganiro bya radio yanyu mu mwanya uri imbere harimo muri isanga muza kumva saa 10 kugeza saa 11 mugire ibihe byiza.